или на Извид Америка. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 17 z'ukwezi kw'12 umwaka w'2019 kuri mikoro muri kumwe nanje Eden Yongabo abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi iheruka gusinzikazwa n'imvura yisegenya bageramiwe n'ingaruka zayo
Kosaba yuko bacugeza icyo cyose barakurya bakanatwiyumvira aho kiza byatubayeho bakareba uko bashobora kutugenda
Uyo ni umukenyezi wo mu ntara ya Cibitoke atabaza leta ko yofasha ikitaho abana babo. Komite mpuzamakungu y'ishyirahamwe ritabara imbabare SEISE ritabariza abanyarwanda bagera ku 1,800 bafatanywe n'abagize umugwi CNRD mu bumanuko bushyira ubuseruko bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Mara imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiza makuru yo hejano hina dufitiye muri aka kanya Aloyce
urakoze Fidel ndamutse nabaduteze amatwi ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rishikiriza ku mutekano muke hamwe no kutabasha gushika mu bice birimo intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikiri intambamyi yo kurandurana n'imizi ikiza cha Ebola raporo ya nyuma ya HCR yemeza ko abantu 3,354 kugeza ubu aribo banduye Ebola barimo 2,218 yahitanye abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu barahagaritswe umutima n'uko intambwe zatewe zo kurwanya Ebola mu ntara z'uburaruko bwa Kivu na Ituri zishobora kuba imfa gusa kubwo intambara z'imihari yitwaje ibirwanisho zikibandanya OMS ishikiriza ko uwo mugera warwanijwe mu duce 25 twizo ntara kandi ko abantu 4/10 gushika bari bo bashasha bakiriwe mu ndwi ziheze Leta mfata kibanza ya Bolivia yarasavye igisata cyawo ni cita ku mpunzi HCR guhagarika uwahoze ari president Evo Morales no kumubuza kwivanga mu guhungabanya amatora yimirije mu mwaka uza muri ico gihugu kuva hungiye muri Mexique mu kwezi guheze Morales yagumye mu vya politike kandi arakoresha cyane imbuga ngurukana bumenyi ibibaye nyuma yaho leta yifata kibanza isohoreye umutahe wo guhagarika Morales ku munsi wa gatatu inyuma yaho iyo leta imwagirije iterabwoba no gutera imigumuko mu gihugu Morales yarakuwe mu bazohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ariko yashikirije aho ari Buenos Aires hari ku munsi wa gatatu ko azoshigikira uwo wese azosirukira umugambwe wiwe muri ayo matora mu gihugu
Washington ijwi rya Amerika
Leta ya Pakistani yatangaje ejo ku munsi wa kane kwiriko irarondera gukura mu mabanga abacamanza bemeje kwikiziga cy'umusirikare yahoze ku butegetsi Pervez Musharraf kizobambwa iminsi 3 hanze y'inama nshingamateka mu gihe yofa imbere yo gucirwa urubanza rwo gufa mu ntango zindwi sentare idasanzwe yaciriye urwo gufa Musharraf kubwo guhemukira igihugu no guhindura ibwirizwa shingiro mu mwaka w'2007 Musharraf w'imyaka 76 y'amavuko ubu akaba ari kwivuza mu Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe za Barabu Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan aragabisha ko ashobora kuba izindi mpunzi zihunga Siriya mu gihe inteko ziwe ziriko zigaba ibitero by'indege ku barwanyi bo mu ntara ya Idlib Erdogan ariko ntiyavuze ko hari impunzi zimaze gutumbera urubibe rwa Turukiya intambara ya Idlib niyo isigayemo abarwanyi intara ya Idlib ni isigayemo abarwanya leta muri Siriya abanyagihugu bashika ku miliyoni 3 nibo bagotewe muri ako karere ko kurubibe rwa Turukiya ibinyamakuru muri Idlib bishikiriza ko Turukiya yo biriko yitegurira kongera kwigarurira ako karere
Washington ijwi rya Amerika
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaragenye Volodymyr Yeltsenko kuba intumwa nshasha y'ico gihugu i Washington yagenye Yerchenko afise imyaka 60 muri iki gihe muri ayo mabanga ku munsi wa kanejo Perezida Zelensky amugenye mu gihe gisagara cha Washington kirangwa n'indyane za politike Perezida Zelensky yizeye ko Yerchenko azofasha mu bijanye n'imigendranire hagati y'igihugu ciwe na Amerika mu gihe kitoroshe na gato Volodymyr Yerchenko yari ambasaderi wa Ukraine mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2015 muri Afrika Sudani y'umanuko yarahamagaye ejo ku munsi wa kane ambasaderi wayo muri Leta Zumwe za Amerika Philippe Jada yitezwe ko Philippe Jada agaruka ku murwa mukuru wa Sudani yo mu manuko mu mpera zindwi kugira aganire n'abategetsi b'igihugu ciwe kubijanye n'imigendranire y'ico gihugu na Leta Zumwe za Amerika. Iyo ngingo yabaye inyishu ku bihano Amerika yafatiye abategetsi babiri bakomeye ba Sudani y'umanuko muri indwi. Leta ya Amerika yagirije abo bategetsi ko bariko batuma ingwano ibandanya muri Sudani y'umanuko ku nyungu zabo bwite. Ibyo ni mu gihe biriko bituma ububabare bw'abanyagihugu muri ico gihugu bwiyongera kurushiriza. Mu kwezi guheze impande zose zitana mu mitwe muri Sudani y'umanuko ntizashoboye gushiraho leta y'ubumwe yifata kibanza igenewe kurangiza ingwano imaze imyaka itanu muri ico gihugu. Leta ya Amerika yatangaje ko igiye gusubira kwihweza imigendranire yayo n'igihugu cya Sudani yo mu manuko.
Urakoze Aloyisi ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Komite mpuzamakungu y'ishyirahamwe ritabara imbabare SAICE ritabariza abanyarwanda bagera ku 1,800 bafatanywe n'abagize umugwi CNRD mu manuko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryasohereye i Geneve mu Busuwisi, SAICE isaba ko uburenganzira bw'impunzi bwubahirizwa ntihagire ubusubizwa iwabo ku gahato. Inkuru y'Idonido n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, Venuste Nshimiyimana.
Ibikorwa bya gisirikare bimaze iminsi bivugwa mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatumye Abanyarwanda bagera ku 1,800 bafatanwa n'abarwanyi bo mu mutwe wa CNRD bafungiwe mu nkambi ya gisirikare ya Nyamunyunyi. Ariko komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare SAICR iravuga ko bari mu kaga. Umuvugizi wa SAICR Kinshasa ça Fatima Sator.
Pour le moment nous on parle vraiment de 1800 personnes.
Magingaya tuvuga ko hari abantu bagera ku 1,800 bagizwe n'abasirikare ba CNRD n'imiryango yabo. Igihe twagerayo twasanze bari mu kaga ku buryo ejo hari abantu 17 bari mu abana 90 baguye muri iyo kambi. Amakuru dufise ni uko hari abandi batatu bapfuye ejo n'uno munsi. Muri make rero ibintu bimeze nabi.
Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare iravuga kandi ko yashoboye gusura abavukijwe uburenganzira bwabo no kwimura inkomere ebyiri n'abana 10 barwaye bakajyanwa mu bitaro bikuru by'i Bukavu.
Hari
abantu 302 twashoboye kwimura, hakaba hasigaye abarenga 1,400 muri iyo kambi. Kandi muri bo harimo abakomeretse, abarwaye, abagore bibungenze n'abana batagira kivura ndetse n'abagendana ubumuga.
Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare SAICR iravuga kandi ko yashoboye kwita ku bana batagira kirera.
Qu'on a fait, c'est qu'on a transféré 281 enfants.
Twashoboye kwimura abana 281 batagira ababarera. Tubashyira mu kigo cy'agategekanyo gicungwa n'abanyempuhwe bitaho abana n'amagara y'abantu, bakaba bafise ikigo gifise uburambe mu kwita ku bana. Ivyo nivyo twabakoreye. Hanyuma twaranatanze hafi ibiro 500 by'imiti ndetse n'ibikoresho vyahawe ibitaro vya Nyamunyinyi. ubu tuvugana bagenzi banje bariko baratanga ivyo kurya ku bantu bagera ku 1,800
kwimura abo bantu nibikomeza komite mpuzamahanga y'umuryango utabani babare CICR irasaba ko byakorwa hubahirizwa amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu
Nous ce qu'on dit c'est que une base légale est vraiment impérative déjà pour qu'une personne
Twebwe ico tuvuga nuko hagomba gukurikizwa amategeko mu gihe hari umuntu abujijwe uburenganzira bwiwe ico dusaba ubutegetsi nuko imbere kugira umuntu bimura barinda kubanza kubaza ababikoregwa bakavyemerera cane cane ku bantu biba biboneka ko bashobora kubangamirwa
umuvugizi wa CICR Kinshasa Fatima Sator yarangije abwira ijwi rya Amerika ko hakurikijwe amategeko mpuzamahanga mahanga ndetse na yaburi gihugu ko nta muntu ugomba kuvutswa uburenganzira bwe bitanyuze mu mategeko hagataho amashyira hamwe aharanira amahoro n'uburenganzira bwa kiremwa muntu akorera mu karere k'ibiyaga bigari arasaba ko abanyarwanda bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batakomeza koherezwa ku ngufu mu Rwanda Venuste Nshimimana ijwi rya Amerika Londres
baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Burundi abanyeshuri 310 bo muri komine Mugina intara ya Cibitoke nubu ntibarasubira kwiga bitewe n'imyuzure yasenyuye amashuri n'amazu y'abavyeyi babo mu ijoro ryo ku itariki ya 5 rishira ya 6 uku kwezi abavyeyi basaba inzego zibijejwe kubaka ikibanza fata kibanza bigiramwo umuyobozi w'indero muri komine Mugina amenyesha ko ico kibazo kiriko kirigwa ku rwego rw'igihugu eroje wirika neza niyo nkuru adufitiye
Gushikubu abanyeshuri ba mu duce twatewe n'imyuzura muri komine Mugina intara ya Cibitoke buraruka bushe burengero bwo Burundi ntibarasubira kwiga. Diodone Nahayo ni umwe mu bakuru ba makomite y'abavyeyi. Atwiganira uko ibintu byifashe.
Kuva iryo sanganya ariba nta mwana basubiye kwiga kuko ntivyari gukunda. Habaye ubwa mbere ugutatana kw'abana. Ubugira kabiri haba ibihomoka vyinshi nzira ziraziba hamwe badashobora kuronka aho boca. Nta nzira yo yari gushobora gucamo ni mu mwana kugira ashobore kushika ku ishure.
Naya nemeza kw'abana ubu basa n'abahamuwe n'ivyo babonye aho imyuzura yahitana abantu n'ibintu.
Ubwa mbere abana barahungabanye mu mitima yabo. Bamaze guhungabana Nivyo bari bamaze kwiga byaciye bisa nk'ibisanzaye muri bo iruhande yaho iyo bahungiye ivyo biyumvira n'ivyo ubuhungiro iruhande kandi turavye abana ukuntu bamerewe n'inzara nakantu kubera ivyo babonye nta bumenyi rero bashobora kuronka umuntu avyitegereje neza biraboneka yuko bigoye gose kugira ngo bazosubire kwibagira ako kahise mu kiringo bo bakishobora kubonesha amaso yabo ivyo byabayeho babaye
iryo hamukana bamwe mu barimu bararyemeza Daniel Twisabe umwigisha wo kwishura rito yajya hitwa Rukombe yongera ko nabarezi ubwabo bahungabanye
mu byukuri kuva ingorane zidushikira ku mashure imiso zikavumagurika abantu benshi bakasiga ubuzima hariho ibibazo bikomeye cyane kubera ko abantu benshi basa no bahahamutse harimo n'abana tusanzwe twigisha duha ubumenyi nabo bisa neko bahahamutse ku bintu babwiye barabona abarimu natwe twarahungabanye kuko byarashitse turarondera ukuntu tosubiza abana ku mashure mugabo ntibyakunda kubera ko inzira zarabyanse inzira zarabomaguritse cyane bikomeye abana bakabura aho bashobora kuba bucha bo abigisha nabo bacha barahungabana bamwe barana sinzikaye baranagwaye kubera nabo nyene byarabashikiye barahahamutse nabo bakibaza mbere gusubirayo bukumva wogirana ikibazo gikomeye cyane kuko bibaza ko ibyabaye bishobora kongera kugaruka
abavyeyi basaba ko kubakwa vuba ikindi kibanza abanyeshuri baba barigiramo
mu byukuri twosaba ubuyobozi bw'indero ko tugarukira ukaraba ibibereye kuri ayo mashure kuko byukuri uravye ibyo bibanza byo mashure aherereyemo ni bibanza biboneka uko bidashoboka kandi ubuhonye byaranasinzikaye cyane gose kuburyo tubona ko abana batosubira kuhigira kuko imiti maramaze guhabaka kandi n'amashuri yaragiye arakogwa ko kuburyo abanyeshuri batokwicara muri ayo mashure ngo bariko bariga ubumenyi turabona ko kugira ingorane cyane ubushikiranganje byukuri twogusaba ko bwo fata mu mugongo bukagira ico budufashije kuri ico
Ikichi yumviru muyobozi w'indero muri komine Mugina Diomede Nzizabira aragishigikiye akavuga ko yamaze gutanga raporo mu rwego rubijejwe.
Twege muri plateforme nationale batusabye raporo y'amashuri yagize ingorane twara yatanze ikomine yabizi muyobozi w'indero mu ntara barabizi tugasaba yuko ibishoboka bofasha abanyeshuri mbere wanashaka twa twifuza yuko iyo miryango yo kwimugwa ikimurigwa ahashoboka kugira ngo n'abana babandanye biga
bwana nzisabira nafite impungenge kumenya bw'abanyeshuri
ubumenye na sikirenga kuko kuva nk'ububiba turaje umwanya uheze indwi zirenga zibira abana batiga biboneka neza yuko abana bashobora gusubira inyuma mu bumenyi ariko kandi abigisha nico bajejwe bategeza kuhama kwamana nabo n'abana kugira ngo barabe umwanya watakaye bawurihe
haraheze indwi igihe hafi bw'abantu bahitanywe n'imyuzura muri komine Mugina mushikanganje w'intwaro hagati mu gihugu yari yavuze ko agiye kwihutirwa kuba ku kigwati cy'abateshejwe izabo niyo segenya Pascal Barandagi
twumvise ibibazo Jiburaro kuko nta cyasigaye turipfuza yuko dukoranye n'abajejwe intwaro bari ngaha koca atomogwa bona bwango ahantu abantu boja ndetse mbere bakabaho mu buryo bw'ikigwati
mu kurindira imiryango itari mike nk'uwo mukenyezi n'ubiracaturatura
ubu tubayeho nabi nyene turi tugenda tu Tuchanye ne mwibye bihomoka tugiye ngo tubonye umuntu akasombe abana bashobora kujya huko ntacyo dufise tujya ibyo twajya byaragiye byose tujyanye ne ariko umuntu agiye kugaho kandi gasozi ibyo bintu bitagezeho cyane akaronka akasombe abana bashobora kujya nta kintu dufise tujya turahuko naba bantu uko twosaba yuko bo tugezaho icyo dushobora kujya bakanatwiyumvira aho kwita byatubayeho bakareba uko bashobora kutugenza
Ibitekiri bitangwa na buramatari wa Cibitoke Joseph Teriteka vyerekana ko abantu 579 bari mu miryango 115 ari bo batejejwe izabo n'imyuzuro yateye imitumbi mwimwe ya komine Mugina imirima amazuna andi matunga ataramenyekana igitegiri navyo bironekara ayandi mazu bagera ku 500 na yarageramiwe abayabamwo bagasabwa kwimuka vuba imvura y'isegenya yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya 5 urishiro 6 ku kwezi yahitanye kandi ubuzima bw'abantu 27 n'abandi 9 atahuze irengero ryabo Roje Urika neza ijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaremeje mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ingingo zibiri zivuga ku vyaha Perezida wa Amerika Donald Trump yagirizwa ko yabikoze.
President Donald Trump yabaze ikirego kizakurikirwa n'urubanza mu mutwe wa Sena abanywanyi bijwi rya Amerika muri benshi mu bivugaho byinshi turabibashimira cyane rwose ariko rero mureke muri aka kanya tugaruke gato ku tuntu tumwe na tumwe tutarasobanuka neza bamwe muri mwe muribaza niba President Trump yegujwe ese President Trump yavuyeho abandi benshi muri mwe babashubije neza ko President Trump atakuwe ku butegetsi koko rero iki kirego impeachment mu cyongereza twakigereranya n'ikirego umushinjacyaha mu bucamanza busanzwe ategura akagishyikiriza urukiko bisobanuye ko aba yabanje gukora amaperereza agashakisha ibimenyetso bifatika biherekeza ikirego nibyo umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Amerika yibanzeho mu maperereza warumaze amezi atatu ukora washatse inyandiko zishobora kwemeza ko President Trump yaba yarakoze icyaha wumvise abatangabuhamya batandukanye mu muhezo no kumugaragaro byose nibyo byatumye abadepite biyemeza kurega President Trump ibyaha bibiri gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko nibyo koko rero ikirego cyaremejwe ariko President Trump ntiyegujwe kugeza igihe cyose urukiko ruzaba ari Sena rutaramuhamya icyaha na kimwe n'umwere nk'uko bisanzwe mu butabera busanzwe ibi birasubiza n'ikibazo cya Brighton Adronis niko yiyita kuri Facebook watwandikiye nyine kuri Facebook VOA radio yacu ngo ahubwo nafungwe kwanza nyuma y'urubanza President Trump natsinda azaguma ku butegetsi kandi azaba afite uburenganzira busesuye bwo kwiyamamariza amatora yo mu kwa 11 gutaha no kuvuga mu 2020 rero umwaka utaha umwanzuro umunywanyi w'ijwi ry'Amerika Manirakiza Gilbert arabivuga neza ati inama nshinga amateka yemeje ikirego bitandukanye na yakuye cyangwa yeguje President Trump no kuvuga ko hasigaye Sena nayo ko ibyemeza cyangwa ibihakana koko rero President Trump azakomeza tegeke kugera igihe urubanza rurangiriye muri Sena noneho natsindwa ahite ava ku butegetsi kandi nta kujurira bigomba rero kwemezwa na 2/3 by'abagize Sena no kuvuga abasenateri 67 ku basenateri 100 bagize nyine umutwe wa Sena Banywanyi b'ijwi rya Amerika bamwe muri mwe muribaza kandi uko bizagenda muri Sena nk'uko itegeko nshinga rya Amerika ribiteganya mu ngingo yaryo ya mbere umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ni wo wonyine ufite inshingano zo gutegura ikirego impeachment mu minsi iri imbere umukuru w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi azohereza iki kirego muri Sena Sena nimara kukibona izahinduka urukiko rumeze nk'urukiko rwa rubanda bita jury izabanza rero igisuzume ishobora kugitesha cyangwa kugiha agaciro n'igiha agaciro izakiburanisha umutwe w'abadepite uzohereza mu rubanza bamwe muri bo bazawukorera akazi nk'aka bashinjacyaha President Trump uregwa nawe azatuma abavoka be bo kumuburanira ninde uzayobora iburanisha umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Niyonzima Evariste yanditse kuri Facebook VOA radio yacu ati Sena ya Amerika iyobowe na Vice President wa Amerika Mike Pence wo mu ishyaka ry'abarepublikani Niyonzima uravuga ukuri itegeko nshinga rya Amerika ingingo yaryo ya mbere igika cya gatatu rivuga ko koko Vice President wa Repubulika ari we President wa Sena ariko ahani mu bihe bisanzwe naho iyo bigeze ku ngingo yo kuburanisha impeachment abari bihe bidasanzwe bityo mu rubanza rwa President Trump Sena izabiyobowe na President w'urukiko rw'ikirenga John Roberts nk'uko itegeko nshinga ribiteganya mu ngingo yaryo ya mbere igika cya gatatu birumvikana ruko urubanza ni rurangira umukuru w'urukiko rw'ikirenga John Roberts azasubira mu mirimo isanzwe noneho byose bisubire mu bihe bisanzwe no muri Sena Umunywanyi w'ijwi rya Amerika Masabo Yusuf aravuga ngo byose nta demokarasi irimo Masabo ndumva ibi atari byo uti kuki impamvu ya mbere ibyo umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Amerika wakoze ubyemerewe n'itegeko nshinga ry'igihugu ni nayo mpamvu nta bubasha President Trump yari afite bwo kubihagarika nta kindi ashobora kubikoraho usibye kwiregura gusa ni kimwe no mu butabera busanzwe nta bubasha n'ubushobozi umuntu uwo ari we wese afite bwo kubuza umugenzacyaha n'umushinjacyaha kumukurikirana no kumugeza mu rukiko iyo babona bafite ibimenyetso bifatika. Impamvu ya kabiri, ibyo umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Amerika wakoze, tubirebere muri rimwe mu mahame ya demokarasi. Ihame ryo gutandukanya, kuzuzanya no kugenzurana kw'inzego z'ubutegetsi. Mu gifaransa nibyo bita séparation des pouvoirs, na poids et contrepoids entre les pouvoirs. Ibi birasubiza kandi na Ndayisaba Emmanuel wumva ko abademokrate bataye umwanya. Sibyo ntibataye umwanya, amategeko uko biteganya bemeje ikirego kandi kuko kizashyikirizwa umutwe w'abasenateri nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Nshuti zacu, mbashimiye cyane rwose ko mwatanze ibitekerezo byanyu muri benshi koko. Nundi wagira icyo yibaza cyangwa ikindi gitekerezo yakitugezaho, birumvikana yakigeza no ku bandi banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mukomeze rero mukurikira Ijwi rya Amerika no ku rubuga wazitatu@radioyacu.com, kuri Facebook VOA Radio Yacu, kuri YouTube VOA Radio Yacu, kuri Instagram VOA Radio Yacu no kuri Twitter VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.